Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunze muteze amatwi ibiganiro bya Radio Ijwi ry'Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri studio ya gatanu muri kumwe na Joy Diane Nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru by'uno mwanya.
Turamenyesheje ko tutazokwihanganira we wese yohirahira agasahura cyangwa agasesagura itunga igihugu. Dusavye abarongozi bose kwerekana ingingo zafashwe uko kwezi gutashe mu kubahiriza iyo ngingo.
Uyu ni Perezida Pierre Nkurunziza aramutswe Burundi avuga ko atazokwihanganira abanyuruza ubutunzi bw'igihugu hari mu ijambo yashikije abarundi mu birori byo kwibuka imyaka 56 iheze Uburundi bwikukiye. Turabigaruka ko handi hato muri hagufi ya maradio yanyu. Turahera mu gisata cy'umutekano mu Rwanda habitwaje ibirwanisho bongeye gutera abanyagihugu mu karere ka Nyaruguru ni mu murenge wa Nyabimata mu majepfo y'u Rwanda. Abakagwibukagiye gasahuye amafaranga imfungurwa n'ibikoresho byabo bigizwe n'ibyambarwa. Inkuru irambuye na mugenzi wacu mu Rwanda Asumta Kabuye.
Mu ijoro ryakeye abantu bataramenyekana bitwaje intwaro zirimo n'imbunda bongeye gutera abaturage mu murenge wa Nyabimata babasabura amatungo, ibiribwa, imyenda n'amafaranga. Amakuru aturuka muri ako karere aremeza ko aba bateye mu kagari ka Bihinga mu murenge wa Nyabimata mu karere ka Nyaruguru. Abaturage n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko iki gitero cyabaye muri aka kagari mu gihe cya saa tanu z'ijoro. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Ruhinga Bwana Rubumba François Xavier yabwira ijwi rya Amerika kuko aba bagize zibanabi bari bitwaye
binjira mu ngo ku rugo ingo zegereye ku mudugudu ariko hegereye neza ariko ingo zihera ku hafi ya parike ya Nyungwe. Ubu bajya ku rugo ku rundi bajyamo abantu barabasahura bakinjira mu nzu bamubaza amafaranga telefone ikindi basanzemo nk'imyenda imyaka bakagitwara. Urwo baciragaho umuntu rugi cyangwa bakamusaba gukingura bamara ko umuntu bakamusaba amafaranga karangira bamwatse n'imyaka ibyo babonye birangije mu rugo umuntu w'umugabo basanze bakamufata bugwate babatwaza imitwaro. Ageze nyine kwinjira mwaho muri Nyungwe babasubiza inyangwe ngo nibatahuke.
Bavuguru ya rurimi
ikirundi kirimo ikinyarwanda ni izina zo kuvanga nk'igiswahili ariko umvaga nko ariho umukecuru umwe twari kuvuga na mbwira tugamba ngo mutama akazi nuduhe amahera canke tukece urumva nikero.
Ubu abaturage bameze bate nyuma y'ibyo bintu ni ku nshuro ya kabiri bamerewe bate?
Abaturage ubu turi kumwe n'inzego za polisi maze kugirana nabo ibiganiro byo kubahumuriza barabyumva barabona ko hafatiwe n'ingamba zo kurushaho gukaza gushonga umutekano ku marondo.
Abaturage bavuganye n'ijwi rya Amerika ariko batifuje ko amajwi yabo ashyirwa hanze bemeza ko abagizi ba nabi ntacyo basigaga mu nzu imyaka, ibiryo, imyambaro byose babitwaraga. Aba baturage bavuze ko hari bagenzi babo 9 batwaje abo babasaho ibyo bibye babageza mu ishyamba rya Nyungwe ariko ngo baje kubarekura basubira mu ngo zabo. Nubwo abaturage bemeza ko aba bateye barimo igitero kinini kigizwe n'abantu bagera kuri 80, guverineri w'intara y'Amajyepfo Mureshya Nkwano Rosa we yabwira ijwi rya Amerika ko ibyabaye mu ijoro rya kera atari igitero gikanganye ahubwo ari abajura bari baje kwiba amatungo.
Ni abajura basanzwe ntabwo ari igitero
kandi ngo bari bafite imbunda.
Nawabonye kabisa njye bamubwira ko banabonye ko ari abajura bibye.
Ntabwo ari nka cya gitero cyabaye ubushize?
Oya, ntabwo ari nka cyo nabwira ko ari abajura kabisa.
Abaturage bambwiye ko ngo bari abantu nka 80 bafite
abaturage barakabiri ndabonye ni abajura bambwiye ko ari abajura baje bakibihene nabo ngo ntamuhari nene. Nta n'ikindi kintu kidasanzwe ni abajura basanzwe ni uko abaturage nyine bivugira icyo bashaka ariko njye amakuru nakurikiranye bambwiye ko rwose atari igitero ko mbwira ari abajura ariko ni abajura pe.
Kugeza ubu amakuru aturuka mu karere ka Nyaruguru muri uyu murenge wa Nyabimata aravuga ko kuva ijoro ryakeye inzego zishinzwe umutekano zirimo ingabo z'igihugu batangiye igikorwa cyo gushakisha abo bagabye igitero. Abaturage baravuga ko muri aya masaha batangiye inama y'abaturage n'inzego z'umutekano. Nibyo dushobokeye kuvugana na polisi y'u Rwanda ndetse n'ingabo z'u Rwanda ngo tumenye ibigiye gukorwa kuko telefoni zabo zigendanwa zitacagamo. Muri aka karere ka Nyaruguru harashize icyumweru n'igice habaye igitero cyaguyemo abantu babiri ndetse gikomeretsa Kabisa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyabimata uretse abo bantu babiri bishwe barashwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge Nsengiyumva Vincent agakomerezwa nayo masasu abo bari bateye igitero banatwitse imodoka y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyabimata ndetse n'icumbi yabagamo hamwe na moto y'umumotari wari uraho kugeza ubu nta kiratangazwa kuri iki gitero ndetse n'abakigabye Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika Kigali
Asumta Kaboyi harakenuye tuvi Kigali duce tunyarukire Bujumbura umukuru w'igihugu c'u Burundi yipfuza kumugwa CVR ujeje kumenya ukuri no kunywanisha wotuhoza ku ruhara abakoronije Burundi bagize mabi yashikiye igihugu muri kahise Perezida Nkurunziza yabivuze mu ijambo yashikirije Abarundi kuri no munsi baramutse bahimbaza imyaka 56 iheze Burundi bwikukiye idonido kuri no nkuru na mugenzi wacu Bujumbura Evariste Nzikobanyanga
Bangu mwanya jihugu witabji zabirori zo kuibuka inyaka merongi tanu nitana teheze uburundi bugi kuyeko wakava mahanga baki nguruka kuburundi bugi kukie mukaramozu kwa avenebgo ariko wakavuga ko hakira kahaze kukuburundi bukize inze
jembo na yuko inayo kuikukira tuwa izigami kuko ubumuntu arishira akizana agakora icyo ashaka akagico yifuza kare umwirabure w'umurundi nta nkoko yajya nta magi nta masoro ariko umuntu arashobora kubifungura atangorane
naho tuguma ngo twarikukiye hari ibintu tugisaba abazungu kuko byinshi tugize hanze saha mu Burundi kuko tukize hanze mu makungu inayo kwikukira nayo turaronka bwite
abo bitavye ivyo birori vyuno wa mbere bakavuga ko naho Burundi bwaronse nayo kwikukira mu gihugu akira ubukene uno yaze n'ijwi rya Amerika anasaba ko hotsimbatazwa ubumwe kugira niyo nayo kwikukira itsimbatari
bona ko tutari kukiranya kuri kuko mu gihugu gushika no munsi haracyari ubukene butagira izina kandi abarundi gushika n'ubu baracyaryana ico nyene ni nayo ntambamye nyamukuru je mbona yuko igihugu kizokwikukira mu gihe abarundi bazaba bashize hamwe batazoba gishihana umurundi wese azomenya yuko abarundi bose bavukana abahutu n'abatutsi ko ari bene mugabo umwe bene Burundi abadasangiye ivyumviro muri politike bakamenya yuko icyo atacyo cyo batandukanye muri cyo gihe niho mbona yuko bazoba bikukiye byukuri
mu ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza rijenye no kwibuka imyaka 56 iheze Burundi bwikukiye agaruka kuri bakaboko ashikiriza ko abo banyuruza ubutunzi bw'igihugu atagiye kubihanganira
turibukije ko umwaka 2018 twawise umwaka wo gufata ingingo biramaze kugaragara ko yibonekeza inyifato zitabereye iyo matora yegereje canke mu matora nyezina turamenyesheje ko tutazokwihanganira we wese yohirahira agasahura canke agasesagura itunga ry'igihugu dusavye abarongozi bose kwerekana ingingo zafashwe uko kwezi gutashe mu kubahiriza iyo ngingo atari uko bizoba bigaragara ko bakingira ikibaba abanyonyezi kandi bazobihanirwa kwame twibuka ko wishira umurozi akakumarira abana
umugambi wa tolerance zero ku banyuruza itunga rya leta n'uwo mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kuva muri 2005 ariko kuva ico gihe ababikurikiranira hafi ntibahengeshanije kuvuga ko iyo mvugo itajanye n'ingiro ikindi uburongo y'Uburundi ashikiriza muri iryo jambo nuko ashigikiye ko wa murwi severe ujejwe kumenya ukuri ku vyabaye mu Burundi wotohoza no kuruhara rw'abakoronije igihugu
turakenguruka ko umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi uri ku kivi amabi yakozwe aje hagaragara maze abarundi bamenye ingaruka z'ubukoroni turakenguruka kandi ivyavuye mu mwiherero w'inamanyunguza amateka wabere mu ntara ya Makamba inyanza rake ku magenekerezo ya 14 na 15 ntwarane mu mwaka 2018 abakenguza amateka basavye ko umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi wokorera no ku bukoroni kandi twayifashe nkama abarundi babizi rero bitegure kugira babibushikirize
umukuru w'igihugu c'u Burundi yasubiye gutomorera abarundi ko atazivuguruza mu byo yabemereye ko atazokwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2020 kuko yamaze yabigize hibukwa intaye kwikukira ku Burundi umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yatanze ubushimwe ku bantu batandukanye mu birori byo kuri no wa mbere igenekerezo ya kabiri ukwezi kw'indwi mubaha ubushimwe harimo Philippe Nzobonariba umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta umukuru w'igihugu yamushimiye yashikirije ko uyu mutama w'imyaka 67 yitanze kuva muri kahise kugira hatsimbatazwe demokarasi mu Burundi akaba yaronkejwe ibahasha y'imiliyoni 2 z'amarundi urupapuro rw'iteka hamwe n'umudari Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Evariste Nzikobanyanka arakenuye ivyo kwikukira mu gihugu cyo Burundi turava tubinoganza mu mpera za no makuru ariko tubanze dutandukira igisata c'indero mu Burundi aho ubushikiranganje burabi vy'indero inyigisho z'ubuhinga n'imyuga buherutse gusohora ingingo ibuza ko abana babigeme batwaye inda bakiri ku ntebe y'ishure babandanya biga iyo ngingo ifata kandi n'abasore bazi batwaje mu gihe ari abanyeshuri mu iyo ngingo rero ntiyakirwa co kimwe mu ntara ya Kirundo umucumwe ubona yuko ari ingingo je hageze mu gihundu bona ko ari ingingije gusubiza inyuma uburenganzira bw'umwana w'umukobwa muravyumva mu nkuru twateguye na mugenzi wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze
iyo ngingo iri mwikete umushikiranganje w'indero inyigisho z'ubuhinga n'imyuga Janvier Ndirahisha yarungikiye abayobozi b'indero mu ntara ku itariki 26 ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka turimwo iyo kete gisunga icegeranyo Chivyihwejwe nibiro by'umukuru w'igihugu biraba ibibazo by'abanyagihugu cabinet civil du président kubijyanye n'ubusuma bw'impapuro zironswa abanyeshuri agace ka mbere kibisabwa gukurikizwa mu mashure muri iyo kete kavuga ko abanyeshuri bizogaragara ko bamenye biciye mu busuma basubizwa inyuma bibaye ngombwa bakirukanwa burundu mu mashure mu gace ka kabiri iryo kete rivuga ko ingingo zose zizoba zafashwe kugira bamenye biki mu busuma zizohanagugwa mu gace kagira gatatu niho iryo kete ritomora ko abigeme batwaye inda baciga mu mashure shingiro n'inyuma yayo batarekuriwe gusubira kwakirwa mu mashure bavuyemwo iyo ngingo ifata kandi abasore bazi batwaje mu gihe ari abanyeshuri ku ruhande rw'abanyeshuri babigeme iyo ngingo ntiyubahiriza agateka kumwigeme
mengo ntitubishima nyene kuko hari igihe bishika nyene umuntu atari ibyitetse mengo nyene bogihindura nyene ama bakaguma babandanya biga
bona menga kubareka kubera hari igihe bishika nyene umuntu atari ibyitegure hanyuma umuntu akisubira ko agasubira nyene ku ishuri agateka kumwigeme baba bagasubira inyuma gose kubera hari igihe yisubira ko nyene akihanura nyene
byari byo nuko gusa bigoye urumva kuyankana ne atari nyene ubwo boza n'indi sisteme bakabigisha uko babigenze ego bakwisubira ko bakabira basi agacuma subira ku ishuri après deux
n'inyuma y'imyaka ibiri
yabaye hano yashabona nyene urazi ko kitigikukoze kabiri cyagisa
Ku ruhande rw'abanyeshuri b'abasore iyo ngingo bayibona ugutandukanya
akayikiriye neza nkuru urashobora umukobwa agenda nko kumutereta usanga umuteye inkinda usanga umukobwa ngo agwaye nk'umugira wa sida usanga nawe umugira wa sida araguteje cyangwa umuhungu usanga uri umugira wa sida nawe uramuteje kandi no kwishure ugaca mvuga ngo mwese numva yuko mwese mwamyonone
kinini nanjye nayakiriye sawa kandi nyine twasanze nk'uburu nk'umukobwa Ujya wavuye nko mu ishuri kubera abavyaye ugarutse ujya niho ugifise agatseka kabije kubera waramaze kuba nk'umukenyezi
iyo ngingo ntishoboka iyo onya uca bajana ahubwo umukobwa canke umuhungu arashobora kubandanya yiga ariko umukobwa urumva ntibyaba bigikunze
ku ruhande rw'abavyeyi hari ababona ko yaje hageze
ngo ibyo bavuze byari byo kubera utwaye inda wamara kubyaruka cushura mu ishure anyene bose baca babigira akamenyera kaca bavuga ati na kare niko za turavyara cha dusubira mu mashure ngira byo ca bigabanuka
umukobwa wese aharavuga ati kije naho no twari inda ati kazima nzogenda ku ishure nkiga muga kuba bafashe iyo ngingo ahari ari yubara akavuga ati je hamwe no twari inda no cambamwe mwishu none rekani hangane cyane mpume nyene nkoresha ibintu byo kwikingira kugira ndabe ko noguma niga nkaronka ubuzima bwe
hari kandi nabandi babona ko isubiza inyuma iterambere ry'umwigeme
numva ko menge ntibereye ndurumva none hari inza sikirwa agatwara iyonda agata haboneka iyo ngingo yo gutuma adasubira ku isura ubuzima bwiwe buba burimwo burasira noneho rero bizotsa biza inyuma gose gusanga besi ijya myaka baba barimwo ikaborohereza zembona ko bahora ruhusa bakagira bakabandanya uvise ubujya inza yitwara akabandanya kiga
mwiki gihe kwanza tugezemo mbona
nko kuri uko kwego nyene kwa bantu ze kwa bigeme barakunze kugira izo ndabakiri batoyi biga numva biciye bishika rero leta kacu bafatira icyo gihano numva nyene kumenga byotera bicinyuma gose muri ako gace iryo kete ditomora ko abanyeshuri birukanwa bashobora kwakirwa mu mashuri y'imyuga canke y'ubuhinga agace ka kane k'ibisabwa gukurikizwa muri iryo kete ry'umushikiranganji w'indero kavuga ko uwo bizogaragara vya hafi canke vya kure ko yagize uruhara mu busuma bw'impapuro ndangashure canke mwihohoterwa rifatiye ku gitsina azohanwa hakurikijwe amategeko agenga akazi na mpana vyaha. Ntitwashoboye kuronka abarongoye amashirahamwe akorera mu gisata c'indero kugira bagire ico bashikirije kuri iyo ngingo. Ku ruhande rw'ubushikiranganji bw'indero inyigisho z'ubuhinga n'imyuga Juma Edouard abuvugira yabwije ijwi ry'Amerika ko ataco yoshikiriza kuri iyo ngingo muri uno mwanya. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi ry'Amerika.
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mugiye imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya
nanabemereye ko duhava tunoganza ivyo kwikukira mu gihugu c'u Burundi. Ejo ku munsi wa Mungu itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi u Burundi bwararumanije imyaka 56 bwari bumaze bwikukiye, ariko uwo munsi wahimbajwe uno munsi kuko waguye umunsi wa Mungu. Abarundi batari bake barakubitiza amaso inyuma bakaraba intambwe u Burundi bwashitseko haba mu iterambere canke mu mubano hagati y'abanyagihugu eka n'imigenderanire iri hagati ya makungu n'u Burundi. Mbega none ibyiza byabaye muri iyo myaka 56 nibihe, ahakwiye guhuburwa ni hehe? Utwo tubazo twose ijwi rya Amerika twashatse kumenya ico bamwe n'abandi bavyibaza ko gutyo dutumbera ambassadeur Gamaliel ndaruzaniye igeze guserukira u Burundi mu ishami mpuzamakungu hamwe na ambassadeur Edouard Bizimana aserukira u Burundi Moscow mu kiganiro cabahuje na Frederic Nkundikije. Reka twumvirize ambassadeur ndaruzaniye atangura avuga ku ntahe yo kwikukira ku Burundi.
Nibaza ko Burundi cyo twoshimikira ko cyane kandi abakiri bato badategera kumbura igituma tubishimikira ko nuko Burundi bwaronse intahe yo kwikukira bwasubiye kuronka ijambo mu makungu tariki imwe kwezi kwindwi 1962. Muti kubera iki? Muri imbere y'icyo gihe ijambo ry'u Burundi ryatwarwa n'Ububirigi, ibibazo by'u Burundi byishurwa n'Ububirigi muri ONU cyangwa muri Sede Nation. U Burundi nibwo bwashinga porogaramu y'iterambere y'ubwo Burundi yari yashinze kurongora. Nta mutegetsi w'u Burundi n'umwe yabuvugira, naho hariho umwami na wene ijambo ryiwe ryaca ku Bubirigi. Independence rero twaronse intahe yo kwikukira ni uko u Burundi bwumvirizwa hose mu makungu. Muhereye guhamagara ambasaderi ari mu Burusiya, hari abandi bari mu bihugu byose. Kera nta byariho, twaterwa n'Ababiligi. Nagira abakiri bato babyumve iyo twavuye iryo jambo. N'ubu rero simbatara ko kugira ntize risubire inyuma, hari aho risubire inyuma. Icyo ni ikintu gihambaye cyane rwose, kugira ngo u Burundi buronke ijambo mu makungu, ushobore kunga imigendere ya politike n'ibindi bihugu, ushobore kunga imigendere y'ubutunzi n'ibindi bihugu, ushobore gufashanya n'ibyo bihugu mu nzego zose z'igihugu cawe ugomba kuzitera imbere. Ibyo rero bijejwe abarundi ubu, ntibijejwe abanyamahanga. Aho niho twavuye, niho nibaza ari intambwe ihambaye tuba dukwiye gushimikira ko aho tugeze. Naho nagira tuvangure ibintu bibiri, ntituvange ibibazo dufise uno munsi n'intahe yo kwikukira. Intahe yo kwikukira nta kizoyisubira tutayigwaniye, nta n'ibibazo zoba tukironka. Ibibazo biriho rero bitogwe nyinshi n'abarundi kuko twikukiye tutaye ubwo bwigenge, ntazo tuzotorera inyishu. Hari aho rero rimwe rimwe twihebura habaye ibibazo ngo ntaho twageze, ngo ntaho twaruye. Sizo na gatoyi twarateye imbere, tumaze imyaka 56 u Burundi bwivugira, u Burundi bufite imigendere n'abandi, buringaniza imibano, buringaniza ubutunzi. Sinzi aho bugeze, turagaragara ko mu nyuma ivyo twakoze.
Ego ambassadeur Edouard Bizimana nkuko ambassadeur ndaruzaniye abivuze Burundi bwateye imbere kabwararonse ijambo makungu ariko hariho ikintu kibangamiye abarundi no Burundi ico naco akaba ari ubukene naho haheze imyaka 56 Burundi bwikukiye ivyo bintu mu bivuga kwiye.
Ego murakoze cyane nagomba mbashimire ambassadeur Gamariel ku byumviro ashikirije nani ndabishigikiye cyane. No kuvuga yuko ukwikukira ku Burundi cyagaseseshwa rumuri aho tugeze naho twavuye abantu benshi barahazi nkuko nyakubahwa Gamariel abivuze ukwikukira kuvuga ko ibibazo byose tuba dufite bica bihava mugabo biduha intambwe dushobora gukorera ko ibyo tumaze gushika ko sibike mugabo ni abicari n'ibindi bitugoye ibyo navyo bibaza ko abarundi bagiye hamwe bagashira ibyumviro hamwe nibaza yuko navyo nyene bizoboneka bizotora ibinyishu kuko igihugu nko mu buzima bw'umuntu hama harimwo ingorane aragwa akavyuka mugabo igikuru nuko ibyo ya intambwe yateye itosubira inyuma.
Egome ambassadeur ndaruzaniye Burundi nkuko mwabivuze bwarafashe intambwe ikomeye cyane rwose yo gushikira ijambo makungu ariko hariho abantu bavuga ko iyo abarundi babandanya umwe bari bafise imbere yaho eka ibintu biba byifashe neza gusumba kuko baba bari koratera imbere mu bitari bike ibintu ntivyagenze gukyo cyane cyane iyo tuzi ko abarundi bagiye baracanamwo mu ryane cyane cyane zihagaze kumoko ikintu abarundi bakwiye kugira muri iki gihe kugira ngo Uburundi butere imbere cyane kurusha uko biriko biragenda n'ikihe
hari ibintu nibaza no vuga mu majambo abiri ukeneye gukora abaturongoye ubu n'abaturongoye kera cyangwa twarongoye hamwe kera ubu dukwiye kwikebuka tukinegura tutagirizanya tukinegura aho tugeze ibyo wavuze n'ibyo hari ubukene ibyo wavuze n'ibyo hari nk'indyane ivyo nivyo byatumye kumbure ya ntahe tutahitigira gusumba icyo twakora rero uno munsi kandi nosaba leta y'ubu ngo ifashe dukore no kwikebuka tukinegura atawe turinze gusibya si none ko byagenze gutya habaye iki none twokora iki ivyo ni kwakwicara hamwe turondera iminsi yose no mu rugo niko bigenda inka zitatashe zose hariho umwana yaragiye ntibagira ngo ntagaruke mu rugo barakonora bakaja kuzirondera bakaraba inyene ukurikira uragira neza uno munsi rero tubuze no kwicara hamwe tukinegura tukikebuka tukaraba aho tugeze kuko nitwe tuhagejeje Uburundi tukaraba ingene twohindura tukagira ingingo y'ubu abari ku butegetsi n'abafasha kugira abandi baziko baradukurikira urwaruka dukurikira rubandanirizeho ntawokora atinegura ntibishoboka ivyo rero nivyo mbona vyatugoye nico gituma numva abantu kenshi iyo tuvuga muri Facebook n'ahandi tugira ngo uyamuhe adutwaye nabi ngo uyu muntu adutwara nabi ako nitumubwira ingene adutwara neza cyangwa adutwara nabi nawe nyine kumbura hata twumviriza tugeze ko abategetsi bicara hasi bakumviriza abanyagihugu abanyagihugu bakumviriza abategetsi tukaraba aho twatirimutse hama tukaginyama tuti tugerageze kubyura hamwe.
Egome iyi ntahe yo kwikukira irashobora gutsimbatazwa kurusha mushya ntahe Bizimana nkuko ambassadeur ndaruzani yabivuze iyo ntahe irashobora gutsimbatazwa mu gihe abarundi bohindura ukuntu babona ibintu nkuko ambassadeur yabivuze ikaba kibuka bakabwirana ukuri batagirizanya bakumviriza cyane cyane kuko kumvirizanya nibaza ko ari ikintu gihora kigorana cyane rwose ivyo bintu mwebwe mubivuga kwiki.
Ego nashaka mvuge yuko intayo yo kwikukira kugira ngo itsimbatare dukwiye kuyishikiriza ibikorwa hanyuma ivyo bikorwa bikaba ari vyo bishobora kudushikana ku iterambere kuko buriya intayo yo kwikukira iyo abantu batayitsimbataje ngo bayishigikire irashobora kuduca mu ntoki ikagenda tugasubira mu buja ibihugu bitari bike turamaze kubona ingene byagiye biragenda ugasanga igihugu casubiye inyuma gose bagitwaye iryo jambo bagitwaye iyo ntahe ku buryo ata jambo gishobora kugira mu makungu ivyo rero byo tubera icigwa gikuru hanyuma tukabikorera ko kugira ngo iyo ntahe ntisubire kuduca mu mwanya y'intoki ivyo navyo kugira bishoboke nuko abarundi twese tuja hamwe tukabona yuko igihugu
ari cha twese ari cy'abantu bose kandi twese dukereza kugikorera kugira ngo iyo ntahe yo kwikukira igume ifise insiguro mu barundi hanyuma ikindi no vuga nuko ibyo kugira tubishira ko tubishike ko nuko twokwicara hamwe tukaganira ibyatugoye tukabiganira aho tuja tukavuga tuti reka dutere tuja ngaha a twobigenza gute tukumvikana neza ku buryo umwe wese agira icyo aterereye kugira ngo iyo ntahe tuyitsimbataze.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na George mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe ndamwira mwiriwe mutumire
n'abatumire barakumva bose uko ari babiri muri hehe ga George
agende mu gisagara cha Bujumbura
akazina kawe k'ikirundi
agende ka Misago George.
Misago George murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga ku myaka 56 urundi bumaze bwikukiye intambwe bumaze gukora ibintu abarundi bakora kugira ngo iyo ntahe kwikukira itsimbatazwe kurusha duga ku ijambo ikibazo icyumviro
je nagomba kubaza batumire ikibazo kimwe
yego
yego je ngize nisa urabona uravye ukuntu kwikura kira ku Burundi kumeze ubu uri kuraraba intambwe ne ikere isubira inyuma kubera urabona nk'ubu hari abanye politike cyane cyane baje kuvuga igihugu nabi mu makungu mugo icyo mvora cyose nuko twoja hamwe abanye politike bakagira bakareka kuza baravuga nabo Burundi ko nubundi kuraraba akaroreye kugwaruka ugwaruka turembeje n'ubushomeri urumva nk'abanye politike nta muntu je mbonye ngo nk'abantu bagenda bavuye igihugu mengo ugwaruka ntitwo bashigikira kubera naho twebwe hari ingorane bacabo baca bigira twebwe tugasigara mu maganya icyo mbona cyose nuko botaha bakaje hamwe bakumvikana tukaraba yuko intahe ikwikukira tutera tujya imbere apana gutera dusubira inyuma.
Murakoze George Misago reka abatumire bacu bagira icyo bavuze ku byo mushikirije ambasaderi Gamaliel Ndaruzani munduga ku ijambo.
Nshimira mushankaye George Misago yibajije yuko abarundi kugira batere imbere bohe bakuvuga nawe Burundi ivyo avuga n'ukuri nibaza yuko afite habikura abavuga nawe Burundi ntibari hanze gusa araho mpora numva avuga nawe Burundi mu gihugu ivyo rero biragoye nuko kumbure bataronse abavugira iyo tuba twari muri ya nama n'ingingo hamwe ubya muntu akaza kubivuga hamwe turi kumwe tukamwishura turi kumwe nta na gatoyo kwaza kuvuga kuregana mu Burundi ariko Burundi byiwe turacabuze rero guhuza abantu hamwe ubabaye nk'aba barakumwe n'ubundi kuvuga butamwumvirije azovugira hari turakeneye rero ko abari Burundi nabo bari mu mahako bari yo buni benshi hari nababayo duhuze ibyiyumviro hamwe abategetsi bakumviriza natwe abanyagihugu tukumviriza abategetsi.
Ego ambasaderi Edouard Bizimana namwe ku cyumviro ikani kibazo mwashikijwe na George Misago cyane cyane kuvyerekeye abarundi bo bavuga nabi Burundi bari hanze duga kwijamo.
Ego murakoze cyane ngomba nshimire George ku kibazo ku ashikirije nagomba ndamubwire ko jewe hari gihe nigeze guharira abanyapolitike bamwe bari bansanze aho nakorera mu Budagi icyo gihe baraje baravuga barasivya Burundi baravuga ibyo bavuga byinshi cyane bibi nukuri je waho numbi aho nari indi numvise mbabaye cyane mbabaye atari kubera nserukira Burundi mugabo mbabaye ndu Burundi kuko ico gihe uwo Burundi yariko arabivuga jewe byaramaramaje hanyuma ico nkubwiye ni nabubwiye nti aba badagi bicaye ngaho imbere yawe bariko barakumviriza aha naho nyine barafite ibibazo barafite ingorane iyo hagize ikibagoye baricara bakaganira bonyene atamuntu arinze kuza kubabwira ngo gira ibigira ibigira ibi hanyuma nti kandi nta narimwe buzokumba bariko baraterana imirago nk'iyi uri kuravuga batuka abantu bacafuza igihugu urumva rero ico ni ikintu gikomeye cyane kuko ni nagateka no mujya bavuga ngo sinzi ngene mu kirundi babivuga ko impuzu cyafuye imesubirwa mu muryango abarundi natwe turakwiye gufata iyo ngeso kugira ngo ntituze turasivya igihugu cyacu aho turi kuko buriya abo tubibwira baradutwenga baravuga ati aba barundi bobo bameze gute ko iyo Imana yabahaye ari ico nyene atahandi bazoja none kubera iki batokumvikana ngo bagikorere ikibazo bafise babitorere inyishu hamwe batiriwe baraca mu banyamahanga canke batiriwe kuza baratukana baterana amajambo hanze.
Nuko rero harakoze Frederic Nkundikije n'abatumire biwe mu ariko murumva mu gice cy'ikiganiro muri isanga mushobora gusubira kumviriza kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu ukom mwakoze nshuti bakunze mwatwumvirije bakoze amenyesha makuru batandukanye byadutorerekanije makuru mwashoboye kumva Facile Gebeho yashikanye yongera yegeranya amajwi yacu yakoze nawe nyene na Jean bari kumwe muhinga bw'ivyuma na Lidiane Nahazwe tuzosubira ejo igihe c'isaha 7 mu kiganiro iwanyu mu ntara mukurindira samoya n'iminota 30 muze kuba hafi ya maradio yanyu tuko turabategura amakuru agezweho muri Afrika ijyanino no ahandi kwisi.